urumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese aho muri mutwumva kuri radio, kuri mudasobwa no kuri telefone, mbahaye ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
Amakuru ava hirya no hino aratumenyesha neza yuko ihangiro ry'ibyo byaganiro ari ibyo gutahukana ibiganiro i Burundi. Nibyaba atari byo, mumenyuze muhuza abahereze irindi hangiro ry'ibyo biganiro.
Uwo ni Pancras Chimpaye, ni umuvugizi w'ihuriro rya politiki ryitwa SINARED giriteka ritavuga rumwe na leta y'u Burundi. Arasobanura zimwe mu mpamvu zatumye bafata icyemezo cyo kutazitabira ibiganiro byahamagajwe n'umuhuza mu bibazo by'Abarundi bigomba gutangira Arusha muri Tanzania tariki ya 11/11 turimo. Iyi nkuru kimwe n'inkuru ku isoko ry'urubanza rw'umuryango wa kwa nyakwigendera Assinapol Rwigara mu Rwanda ziri muzo tubagezaho muri uyu mwanya, ndetse no mu makuru yacu aza kububagezwaho mu kanya kari imbere isamoya n'igice. Mwese tubaye tubararitse, mugume hafi ya radio yanyu ndetse na telefoni zanyu zigendanwa. Reka duhe noneho mu Rwanda, aho urubanza rw'umuryango wo kwa nyakwigendera Assinapol Rwigara rwongeye gusubukurwa mu rukiko rukuru rwa Kigali. N'ubujurire tubibutse buburanwamo ifungwa n'irekurwa ry'agateganyo. Umunyamakuru rya Amerika e Kigali mu Rwanda Eric bagira ubusa ubu aracyari ku rukiko. Eric, uratwumva neza?
Ndabumva neza Etienne, na mbaze kuva ku rukiko gatoya. Urubanza rwa rusu rusozwe ku isaha ya saa kumi n'imwe zirengaho iminota mike.
None ubu Eric, umwanzuro ufashwe ni uwuhe ku bijyanye n'ikibazo cyari mu bujurire?
Ni ukuvuga ngo umwanzuro wawo ntabwo urafatwa, ahubwo icyakurikiyeho nk'uko twari twabibwiye abakurikiye radio y'ijwi rya Amerika ku isaha ya saa saba mu kiganiro iwacu iwanyu mu ntara, ni ukuvuga ngo hari habanje kwiregura Adeline Rwigara, umufasha wa nyakwigendera Assinapol Rwigara. Hari hasigaje rero kwiregura Diane Rwigara. Diane Rwigara nibute ko ari umukobwa wa Rwigara ndetse w'imfura, ariko akaba n'umunyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, bashakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'uyu mwaka 2017. Ni ukuvuga ngo rero mu myiregurire n'ubundi ntabwo yagiye kure y'iyo yagiye avuga mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. N'ubundi aravuga ko urubanza rwe ari urubanza rwa politiki. Ni ukuvuga ngo rero mu magambo yabwiye umucamanza, yavuze ko na mbere y'uko urubanza rujya kuba ngo igiye abona ubutumwa bw'abantu bari bamushyigikiye bagiye batotezwa bahatirwa kugira ngo baze kumushinga, bibwiye igipolisi abibwira komisiyo y'amatora ngo aho kugira ngo bagire icyo babikoraho bihutiye kubijyana mu nkiko. Akavuga ariko rero nubwo babikoze nabo sinabarenganya, kubera ko babikoze ku cyo yita puresha cyangwa se igitutu cy'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi.
None Eric, mu minsi mike yashize baza mu rukiko bombi ari Diane Rwigara na nyina Adeline Rwigara, hari hajemo ikibazo cy'uko badafite ababunganira ku mpande zombi. Adeline Rwigara ubushize yari arwaye, ubu ababunganira mu mategeko bari bahari?
Etienne, ababunganira mu mategeko bombi ari Maitre Gatera Gashaba na wunganira Adeline Rwigara yahabonetse, Maitre Buhuru Pierre Celestin yahabonetse, ariko noneho ikibazo cy'uburwayi icyo cyo cyongeye kuzamurwa, ndetse cyanafashe hasi cyafashe impaka ndende zagiye hejuru y'isaha, kubera ko Adeline Rwigara yaje mu rukiko avuga ko akirwaye kandi ko yagiye kwa muganga ngo haba hari abandi bantu yaganira na muganga, haba hari abandi bantu yamukorera dosiye y'uburwayi bwe ikaza gutwarwa n'abandi bantu ku buryo ngo wewe ntabwo ayigiraho uburenganzira. Ni ukuvuga ngo rero hari abanyamategeko Maitre Gatera Gashabana ndetse na Buhuru basabye ko icyo kibazo cyava mu nzira akabona dosiye, ariko noneho ubushinjacyaha bukavuga ko ibyo ngibyo byo nta shingiro bifite, kubera ko Adeline Rwigara yagaragazaga ko nta ntege nke afite, ariko mu kubigaragaza haza kuburamo icyo wakwita ropo medikali cyangwa se icyangombwa cya muganga ubifitiye uburenganzira. Ni ukuvuga ngo rero izo mpaka kimwe n'izindi umucamanza yicaye arazisuzuma aza aziteka agaciro anategeka ko urubanza gukomeza. Dukomeze rero kuri Diane Rwigara, ari nawe wireguye cyane inyuma ya saa sita mu magambo yabwiye umucamanza, wavuga ngo ni amagambo asoza yabwiye umucamanza ati mubishoboye mu bushishozi bwanyu cyangwa se mu bubasha bwanyu mwandekura. Ariko noneho asubira inyuma aravuga ati uretse ko nubwo bubasha mvugishije ukuri ntabwo mufite. N'imvugo yahise itera abari mu cyumba cy'urukiko hafi ya bose guturika baraseka. Nk'uko kuvuga rero ngo ntabwo bafite, yavuze ngo urubanza rwanjye ni urubanza rwa politiki, kandi politiki hano iyoboye ubutabera. Aravuga ngo muzakore ibishoboka, ariko mutagize n'icyo mukora ntabwo nazabarenganya. Yumvikanye avuga ko amategeko abafunga ndetse n'afatira ibintu by'iwabo byose aturuka muri perezidansi cyangwa se mu biro by'umukuru w'igihugu.
None ubu nk'uko bivuze wavuye ku rukiko, urubanza rwabe nk'aho rusubikwa, niko nabivuga niba ariko nabisobanura, ni ukuvuga ko ruzakomeza ryari kugira ngo icyemezo ku bijyanye n'ifungwa cyangwa se ifungwa ry'agateganyo gifatwe?
Icyemezo umucamanza ni ukuvuga ngo agiye kumva imiburanire ku mpande zombi, noneho azagifata ku itariki ya 20 n'imwe niba ntibekereza abari nko ku wa kabiri ku isaha ya saa cyenda itariki ya 21 z'uku kwezi kwa 11.
Urakoze cyane Eric bagira ubusa, ubwo turakuraretse kandi abatwumva turabaretse mu kanya saa moya n'igice, uza kutugezaho ibyabaye mu rukiko byose ku buryo burambuye.
Ndagushimiye cyane.
Ijwi ry'Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi ry'Amerika.
Tuve gato mu Rwanda i Kigali tugane Arusha muri Tanzania, kose ibazo bya Tanzania tugiye kuvugaho ubwo nibazo by'Abarundi. Umuhuza mu biganiro by'Abarundi Benjamin Mkapa uza ari perezida wa Tanzania yahamagaje ikindi cyiciro cy'ibiganiro bihuza Abarundi. Ni inkuru tugezwa no mugenzi wacu Pierre Claveri, niyo nkuru ukorera Arusha muri Tanzania.
Ijwi ry'Amerika ryashoboye kuronka bumwe mu butumire bwatanzwe n'ibiro by'umuhuza. Ubwo butumire bwatanzwe kuri uyu wa gatatu itariki 15 z'ukwezi kw'11. Bavuga ko ibiganiro bihuza abegwa n'amatati ya politike mu Burundi bizosubira kuba kuva itariki 27 z'ukwezi kw'11 gushika itariki 8 z'ukwezi kw'12. Ibiro by'umuhuza w'Abarundi Benjamin Mkapa byatangaje ko byiteze ko ivyo biganiro bizokwitabwa n'abantu benshi kandi baturuka mu mpande nka zose zegwa n'amatatu ya politika. Hari umuhoza w'Abarundi yemeje ko kazoba arakajyo kuri izo mpande zose ko kuganira ibintu nyamukuru kandi nkenegwa kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu gihugu cyabo. Muri ubwo butumire umuhuza ahamagarira abazokwitaba ivyo biganiro bizomara iminsi 13 bibereye Arusha muri Tanzania kuza biteguye bazanye n'intererano zubaka. Umuhuza avuga ko kugira ngo ahamagaze iki gice cy'ibiganiro by'iminsi myinshi kurusha uko byahora bigenda, yabanje kuvugana n'uguhagarariye ibiganiro perezida w'Ubuganda Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'abandi. Muri abo bandi harimwo abaserukira leta y'u Burundi, abatavuga rumwe na leta n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU. Ibiro vyiwe vyaranagendeye mbere impunzi z'Abarundi zahungiye muri Tanzania. ibiro vy'umuhuza mu matati y'abarundi vyari vyihaye itarike ntarengwa yo gushika ku masezerano yumvikanywe ko na bose bitarenze ukwezi kwa gatandatu kwaheze muri uno mwaka. Umuhuza yabivuze igihe yariko aratanguza cese gice ca gatatu ari naco cahiruka kuba mu kwezi kwa kabiri uno mwaka. Abariko barabwirwa ayo majambo nkuwahoze atwara Burundi Sylvestre Sentibantunganya ico gihe yabwijwe ya Amerika kwiyosango ahubwo ari yakure yarifuje ko ubonyene bari ku Viarusha bakuyeho intamamyi zose
ahubwo je nogira nti amahoro mu Burundi ugutekanirwa ku Burundi wese ahari ubunyene ari abo muri leta ari abari mu migambwe ivuga iti ntituvuga rwe na leta batizo kugira kigoro kankenegwa kugira bishure titoda amahoro bayabona ubunyene ese nk'ubu ahubwo hogira ngo ndafata ingingo nk'ubu nyene abarundi kazavu barari mu kiwe bose ngira ngo umuntu bo muhezagira
kubona iyo sango itubahirejwe. Makocha Tembere umwunganizi w'umuhuza aheruka kubwijwe ijya Amerika ko bitatumwe no muhuza. Iyo yari integuro twihaye nk'urupapuro rw'inzira rwo gukorera ko yabegwa n'amatati bose batwemerera kwicarana bakaganira, ariko murumva namwe ko ingorane zitabaye iwacu iyabo begwa n'ibibazo ubwabo baticaranye ngo tubafashe gutora umuti urumva ko atakundi. Nico gituma bona ukwezi kwa gatandatu kwarangiye atamasezerano abonetse n'ukuri yo habamwo ugushaka kwa bose twari guheza mu kwa gatandatu. Ariko naho biri uko umuhuza arabandanya akazi hawe na karere. Munama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko iheruka kuba mu kwezi kwa gatano umuhuza yarashikirije icegeranyo cahagejeje ibikorwa. Benjamin Mukapa mu ntama myashikirije harimwo kw'impande zose zitaremera kwicarana ku meza y'ibiganiro kugira ngo umutuboneke. Yemeje ko iyo hadasevye leta hasiba abatavuga rumwe nayo. Hafi imyaka ibiri iraheze akarere gatoya umuhuza n'umufasha wiwe gushika ubu hari yagikorwa imibonano ku mpande zegwa n'amatate kugira ngo hazotangure ibiganiro nyezina. Ubu ubutumire bw'umuhuza bavuga ko ari ibiganiro nyezina. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Tukivuga ku biganiro by'abarundi, urunani SINARED giriteka rutavuga rumwe na leta y'Uburundi rwafashe icyemezo cyo kutazitabira ibyo biganiro byahamagajwe n'umuhuza Benjamin Mukapa. Mugenzi wacu Edi Rwema amaze kuvugana n'umuvugizi warwo bwana Pancras Chimpaye ari mu Bubiligi.
Igituma mu runani SINARED twasohoye itangazo tumenyesha yuko tuzo kwitabira ibyo biganiro ni uko ihangiro y'ibyo biganiro teye amakenga. Ubwo ni ibiganiro bya nyuma byo gutahukana ibiganiro mu Burundi bisigura yuko umuhuza azogomba guhereza ibyo biganiro Petero Nkurunziza, uwo nawe akaba igenekerezo rya 2024 z'ukwezi kw'icumi yafashe ingingo yo gufuta burundu amasezerano y'Arusha. Ayo masezerano akaba ariyo yari inkingi y'amahoro, yari inkingi yo gusubiza hamwe kw'abarundi. Ayo masezerano yagomba kuba inkingi y'ibyo biganiro.
Bwana Chimpaye, ibi mubivuga mubihereye he? Nibyo umuhuza yababwiye cyangwa se nibyo mukeka gusa?
Nibyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD aherukira kubonana n'umuhuza nibyo yamubwiye. Igitangaje rero nuko twese twategereza kubonana n'umuhuza ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana twategereza kubonanira Elsinki. Iyo nama baciye bayifuta ku munsi wa kabiri baca bavuga yuko bari kubategura ibyo biganiro.
Ibyo muvuga rero ko umuhuza yifuza guha ububasha leta y'u Burundi kuba ariyo itegura ibyo biganiro mu bihera mu byo umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD yavuze ntabwo mu bihera ku byo umuhuza ubwe yababwiye.
Amakuru ava hirya no hino aratumenyesha neza yuko ihangiro ry'ibyo biganiro ari iryo gutahukana ibiganiro i Burundi. Nibyaba atari byo mumenyuze muhuza abahereze irindi hangiro ry'ibyo biganiro. Nibyaba atari byo
umuntu yakwibaza kuki se mutitabira ibyo biganiro hanyuma izo mpungenge zanyu ayo makenga mufite mubibaze nyirubwite umuhuza ubwo muzaba muhura nawe hagati itariki ya 27 z'uku kwezi kugera ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12.
Icyo ntakubwiye nuko akamaramaza nuko nabagomba kwitabira ibyo biganiro bavuye muri sinareze ari Petero Nkurunziza agomba kubatora agatora abakunze abo yanse ntibitabize biganire muri sinareze igira iteka twari twarumvikanye n'umuhuza ko bitazosubira ubutumire nta buraza imbere ku butumire buza nkuko yakiriye CNDD-FDD yoba byize yabanje kwakira intumwa za sinareze igira iteka nkuko twari twabyemeranije twagomba guhura ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana w'igendo kandi tugasaba yuko sinareze igira iteka ariyo itora abayiserukira atari Petero Nkurunziza agena abaserukira sinareze.
Hanyuma se hari abo mu ihuriro ryanyu sinareze mufata nkaho bakorana n'ubutegetsi?
Icyo sico navuze ko Nkurunziza avuga ko hari abansi b'u Burundi badashobora kwicarana. Nta nkunzi rero dukeneye muri sinareze, nta mwasi ari muri sinareze. Umwasi wa mbere dufise nuwashize nuwataye igihugu mu kaga akihagira ubutegetsi ku nguvu.
Bwana Pancrase Kimpaye, hari abashobora kuvuga ngo kuba mutangaje ko mutazitabira ibiganiro byahamagajwe n'umuhuza namwe mubangamira ibyo biganiro?
Nta biganiro bishoboka amasezerano y'Arusha yahambwe.
Pancrase Kimpaye, umuvugizi w'ihuriro sinareze igira iteka, ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Mbibutsa ko mukurikira Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kugira akazi ni uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ry'umuryango w'abibumbye rivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kurindwa ubushomeri. Mu bihugu bimwe byo ku isi ariko siko biteye. Duhere mu Burundi, abarangiza amashuri bose ntibabona akazi. Bamwe muri bo ariko biyemeje kwishingira imirimo ku giti cyabo. Abamwishyira hamwe ryiye kurwanya ubushomeri mu rwaruka mu ntara y'Igitega mu majyepfo ni hagati mu Burundi baratubwira uko babitangiye. Uwitwa Joris Akizimana akuriye ishyirahamwe, naho Anosiate Nizigiyimana ashinzwe ibikoresho mu ishyirahamwe. Nakarusho rero mu kiganiro muri sanga cyakoreshejwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi mu kanya kashize.
Iki gitekerezo ukuno cyaturujemo twebwe tukiri ku ishuri hose, yewe ndi mbere n'umugwi dusanzwe turi kumwe ubu tugizirishira hamwe, twarabona neza yuko akazi ubu ukukaronka mu Burundi wize yuko leta izoguha akazi bisa n'ibigorana rwose. Ariko tuzawugira ikibazo cy'uko cy'ukuntu tuzoronka uburyo bwo kugira dutakwe umugambi wacu twironderera akazi. Niko tugiye guhita ishuri rero twaciye tuja hamwe turaraba urundi rwaruka ruri muhira rwaje amashuri atakintu rufise rukora, tuja hamwe dushira hamwe uburyo twari dufise dutangura aka kagambi gatoya ko gushinga uburiro kugira ngo twirondere akazi twebwe nyine ya leta tutarinze kuyitega amaboko.
None se kwa bantu bavuga ngo ikibazo cy'umutahe, mwebwe mwabigenje gute kugira ngo mubone umutahe?
Sindabasuzuye, ariko rimwe na rimwe umutahe gikunda kuba nibwo bujuju dukunda kugira, ariko umutahe kenshi ni n'umutwe wacu tuba dufise. Twebwe abajene tumaze kujya hamwe, umwe wese yazanye uburyo yari afise kugira dushobore kugira ikintu gikomeye mugabo umwe adashobora kwishoboza. Hama tumaze kujya hamwe hariho umuntu yatwizeye arabona yuko dufise ibyiyumviro birashe bibi byo kwiteza imbere, nawe arazana uburyo bukeya bwashoboka kugira ngo atwongerereze dushike ku kintu nk'icyo tumaze gushikako. Uwo muntu n'umupadiri yarasanzwe ari ngaho igitega, niwe yaciye yongereza ku buryo dufise kugira ngo dushobore kugurura ahantu twuguruye uburiro n'ubunywero.
Ariko ni mwebwe mwitangiriye waza nyuma?
Ni twebwe twitangiriye kuja hamwe dukoresha uburyo bukeya dufise, turatangura dukora ibishoboka mu buryo buke dufise. Hama abo bandi bagiye kuza mu nyuma babonye yuko twagiye hamwe dufise ibyumviro birashe, baravuga bati aba urugwaruka rurakwiye gufashwa hama rugashika ku byiyumviro kumbure bafise badashobora kwifasha bonyene ku buryo baba bafise. Ariko imbere ya twabanje gufata uburyo bukeya bushoboka tubanza gukoresha ubwo ata muntu turaronka dufasha, ariko cyabaye ikibazo uko twakoresha uburyo buke cyane.
Anonsiate, nk'umwigeme wowe byakujemo gute kugira ngo usange abandi burwaruka mufatanye iki gikorwa?
kuri jewe twazishyizemo nyine biraza nyine mu byumviro byacu twagiye hamwe n'urwaruka twiganye turiyumvira turiga ukungene nyine twubaho mu kanya leta akazi kaho kagoye tujya hamwe kugira ngo twiyumvire ikintu twashobora gukora cyatuma dutera imbere natwe tuzatubona gufunda kugashyira hamwe turiyungunganya mu bukene dufise hama tugakora utuntu dukeye tubayabaye tubona yuko ibintu biriko biragenda neza nyine buke buke mwazi na mwege nyine iyo umuntu ari muhira ataca afise ariko arakora yuko atamuhabagira niwo hava n'ingeso bigatuma n'ubwenge yari afise cyangwa ibyiyumviro byiwe bigatuma bitituka.
Noneho nk'umwigeme ubona gukorana n'abasore harimo ingorane?
No kwigana twariganye nicyo gituma yuko twagiye hamwe twese dushyira ibyumviro hamwe turakunda kugashyira hamwe nyine kugira ngo nyine turabe ko twakwiteza imbere umwe wese yaraterera icyiyumviro ikintu cyose ashoboye tubona gushyira hamwe rero
yego
tugashyira hamwe yego.
Nshuti mutwumva muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda dusenge we akabazo kawe
bona bisa akabazo nakomenda babatwe kuwo mugambe batangutse neza cyane ko mu kwaruka nk'ubu duheza amashuri rumva turabona icyo dukora rero ndabaje yuko uba barashinzwe amashami mu gihugu cyose kandi bakorera igitega nyine gusa hari n'ikindi nacyo bagomba kubabaza kuko nk'ubuze bubatsemo nta gisabwa mu buryo umwanya batabufise na niba baramwinjiza mwanyuma akatota arabutanga bukere kuko aburose.
Jorisi we wamusubiza?
Ndamusubiza gute icyo kibazo cyo bagengombye ndamushimira ahubwo abajije ikibazo kije cyane twebwe iri shyirahamwe yacu igihe twaritangura sikera cyane yatangwe kubaza yuko twatwarayishitse mu gihugu cyose ariko turacyakorera mu ntara ya Gitega honyine kuko twaritanguye mu kwezi kwa gatanu guhetse tuvuye ko tumaze amezi atanu cyangwa turiko tugakora n'irishaja ntituragera gukwira igihugu cyose ariko nibyo twifuza mu minsi itatu tuzoshikako yaciye yongera karabaza ati umuntu akeneye kwinjira mu iryo shyirahamwe asabwa iki n'amahera ngahe yore abwira yinjiremo twebwe tuzagushinga ishyirahamwe ntitwigeze tuvuga yuko umuntu kwinjira mu ishyirahamwe ashobora kuzana amahera angana uko cyangwa angana kuriya ahubwo duhiga ibyiyumviro by'umuntu n'ibyiyumviro byubaka n'ibikorwa nibyo dushyira imbere kuko amahera si yabanza habanza ibikorwa hakabanza n'umuntu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Emil we akabazo kawe
sinakabazo ahanini yasanye intererano raporo naramukije abo batumire ariko nagomba kubaba kuvuga ko ari hano yavuga ati umutahe si kigoyi bo benshi ibishomeri bana turi kuri tere benshi turakora turayembereka buke buke mugaba ahanini turabura ikidufata mu mugongo kuko uwo dufashe mu mugongo cyane cyane yobaye leta ndowe nkaje nk'ubu ndumutekinisiye ndumuveterineri ni kuri tere ndakora mugabo uno munsi niba hino kuyikorako cyangwa ya mamikrofinanse bambaza ingwate nanjye urumva ndi kuri tere nta bintu by'ingwate ushobora kuronga notanga ahanini turabuze ikintu cyo dufata mu mugongo ubundi abo ndabashyigikiye umugambi wabo ni mwiza byiza bobandanya batera imbere kumbure bona tubwira n'imigambi bafise muri kazoza ku rundi rwaruka ruriko rurasohoka bo ikibazo cyanjye ni nk'icyo murakoze.
Ariko Emil wowe ibyo ngibyo ubikora ku giti cyawe?
Ye ndikorana biroroha kuri je biroroha ku mitahe mito biroroha ko ngenda ndaburira ababanyi tubana ubunyituye nkamukorera ari gitungo afise ndamukorera na kimwe mugabo urumva nanjye nk'uno munsi ndakenera ko nanjye nukora gusumba uko ndiko ndakora uno munsi.
Anonsiate nagira ngo ngusabe umbwirire Emil umugira inama yo kwishyira hamwe. Anonsiate
sabwe
uyu Emil wamugira iyihe nama mu rwego rwo kwishyira hamwe n'abandi?
Ubwo kwishyira hamwe n'abandi nuko bakorana n'abandi nyene bakiyumvira bize bimwe bakiyumvira ikintu cyobateza imbere.
Joris hari icyo wakongeraho?
Yego nagomba nshimire ku iyo mpanuro aduhaye ndamushimiye rwose kandi ndanamuramutsa adutereye icyumviro kijya cyane nagomba nanjye ndamwunganire ndamubwire yuko natwebwe hagati yacu jewe nyine ubwanje no banaragiye gusaba akazi ahantu mu restaurant cyangwa mu hotel ndakorayo mugabo mu nyuma ndaza kubona yuko kazoza kugwaruka mu hotel katashobora kuva yo ndiko ndakorera uwo muntu nariko ndakorera no kumushahara nahemba niko guca twegerana n'abandi n'abandi harimo bavuye ku buzi babukora mugabo dushima kushira hamwe byiyumvira kugira dukora ikintu gikomeye ishavuze cyane cyane kijyanye ni banki ntituragera ku rugero ngo tusabe ingurani banki mugabo nibaza yuko iyo umaze kugira ishyira hamwe ni nacyo ndamuhanura kuzoja hamwe nawe n'abandashyira hamwe banki biroroshye yuko ikwizera cyane ikaguha ingurani mugihe muri ishyira hamwe mufise amatati abaranga mwagiye muri komine bakaba barushije kwa ministre nibaza yuko aricyo cyumviro n'umwunganira wo gukora hamwe hariho umugani twe bakunda guca mu kirundi ngo nyamwigenda ko ntari miri menshi urumva umuntu umwe ibyakora bibi by'umwe ibyishyirahamwe nabyo ni ibyishyirahamwe kandi niyo ugombye ko umuntu abafasha muri mwishyirahamwe biroroha cyane natwebwe twagiye kuronka umuntu ashobora kudufata mu mugongo ariko twagize ishyirahamwe tukiri umwumwe nta muntu wari kugenda ngo mpa amafaranga nuko nkora umugambi ntibikunda kuko biragorana ko bakwizera muri make rero ikintu ndamuhanura ni uko yoja hamwe n'abandi bakagira ishyirahamwe bagahuza ibyiyumviro hama bagatora umugambi wo gukora nibaza yuko mwico gihe azokoroherwa gusumba uko ari karakora rumwe n'umugani abarundi bakunda guca ngo nyamwigenda ko ntari miri menshi cyanke ngo ukuboko kumwe kuri yagaza ntikwimaruye nshatse kubabwira yuko igihe cyose uzokwiyumvira gukora ibintu rumwe uzoburu umwe ntuzokwigera ushika ku ntambwe ikomeye nk'iyo ishyirahamwe ryoshikako ishyirahamwe iyo riko rirakora bari hamwe biroroshye yuko abandi bantu kanaka bagira neza cyanke leta ari iki sahiriza muragira ijwi rishika kure cyanke ibikorwa bishika kure kurusha umuntu umwe
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abajene abakiri bato urwaruka urubyiruko barangiza amashuri bakwihangira gute imirimo Joris Hakizimana na Nonciate Nizigimana bo mwishyirahamwe ryo kurwanya ubushomeri mu rwaruka igitega nibo turimo tuganira kuri telefone turi kumwe na Ntakirutimana we ye akabazo kawe
yego cyo ahanini ushaka gukenguruka kuri umugambi mwiza abo bavukanye batoranye ikiza mugabo urabona ubu biragoye abantu barangiza amashuri baguma ari benshi ariko ubu turabona umengo ni gukeya cyane abantu bajya mu bushomeri ni benshi ariko yavuze ngo igihe batangura bakoranije uburyo bukeya bari bafise ni ukuvuga yuko hari bobo icyo cyumvire bari bagifise kandi hariho n'abandi bariko barabiganira bavuga bati dukora uku tugenze uku kugira ngo turabe uko tuboba none nk'abari bobo nibaza ko bakorera hagati mu gitega mu gisagara hagati harakunze kuba hagendera abantu benshi bava mu ntara zitandukanye baba bariko bararengana kuko yavuze yuko bafise ubunywere bagafata n'uburiro mbega nk'abari hagati mu gihugu nabo aho twita mu Rufuri mu Bitoke abari iyo barangirije y'amashuri bobo bokwishura hehe bogenda hehe nk'abadafise nk'uwo bagishiye nama kugira ngo nabo bagire nk'uwo mugambi
ye urakoze Ntakirutima reka bagusubize
ndashimiwe muntu yavuze ati ngo twebwe ngo turi no mu gisagara ngo turashoboye gukora ibintu ngo by'uburiro ngo n'ubunywero ngo none twebwe turi mu Gifuri twebwe ubona bo dufashe nk'uko kwiteza imbere kw'iwacu yewe ikintu niyumviriye nawe mu Gifuri si ukuvuga ngo hari ibikorwa gusa byo kwiteza imbere ngo mu bunywero cyangwa mu buriro naho mu Gifuri avuga hariho indimo zishobora kwimbuka hariho aho bashobora gutungira ibitungwa hama bakifashisha muri byo nyene ibintu byo kwifashishamo ni byinshi cyane nuko naho
mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afurika. Radio yacu.
Abakomeje kutwumva twongeye kubashimira ko mwakurikiranye ibiganiro byacu ku Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya dushimiye kandi n'abagizemo uruhare bose kuri iyi saha ubwo rero turabararitse mu kanya gato isamoya n'igice muzokurikira makuru yacu ku buryo burambuye na nyuma kandi mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'ibindi haba amafoto na za video ku rubuga rwacu rwa Facebook ndetse no ku rubuga rwacu rusanzwe rwa radio Ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza.